Muteze amatwi radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ibandanya ibiganiro byayo mu kirundi no mu kinyarwanda. Ibiganiro tubafitiye muri uyu mwanya muri kumwe nanje Videniyo Ngabo, kaze mu biganiro byacu.
Noneho n'igiciro cy'uko cy'amazi ubwacyo azajya tugeraho kigabanutse, ni ukuvuga ngo tuzayakoresha neza ku bwinshi.
Uwo ni Perezida w'u Rwanda Paul Kagame avuga ku birori mu birori byo gutanguza ikibanza gishasha kijejwe kuyungurura amazi mu Rwanda. Iyi nkuru n'ayandi makuru yo hirya no hino arimo igitero cya bombe mu gisagara cya Lahore mu gihugu cya Pakistan n'irekugwa ry'umuntu yikekwa iterabwoba mu Bubiligi kubera kuri ibyemezo. Turagaruka ku mukanya gatoya. Amakuru twabateguriye. Umushikiranganji wa mbere w'igihugu cya Pakistan Nawaz Sharif yiyemeje kongereza ibikorwa byo kurwanya iterabwoba inyuma y'ibitero by'amabombe by'abiyahuzi vyihaye inkumbi ku munsi w'Imana mu gisagara cya Lahore mu buseruko bw'igihugu cya Pakistan. Icyo gitero cahiga abakristu abantu 72 barimwo abana bagera kuri 30 barishwe, abandi 300 barakomereka mu gitero cagizwe mu kibanza cari gikoraniyemo abantu benshi. Nawaz Sharif yiyemeje kuzimanganya abo bantu bagira iterabwoba, amenyesha ko batocika inkokora kubera ivyo bitero. Benshi mu bapfuye n'abakomeretse n'abakristu bari muri ico kibanza aho bariko bahimbaza Pasika. Umuvugizi w'igisirikare yatangaje uno musi wa mbere ko inzego zijejwe umutekano zagize ibikorwa bitari bike vyatumye zihagarika abantu batari bake bikekwa ko bagira iterabwoba n'aborohereza abagira iterabwoba mu bice byo mu gisagara cya Lahore hamwe no mu bindi bisagara biri muri iyo ntara ya Punjab, intara ibamwe abantu benshi mu gihugu cya Pakistan. Umuvugizi w'ishami ry'iyonkoye ku batalibane bo muri Pakistan yiyitiriye igitero cya bombe mu gisagara cya Lahore avuga ko cyari kigenewe abakristu. Abashikiriza manza b'igihugu cy'u Bubiligi Brussels batangaje n'umunsi wa mbere ko bagirije abantu batatu kuba bagize uruhara mu mugwi w'iterabwoba abantu bahagaritswe inyuma y'ibitero by'amabombe byo mu ndwi iheze ku mugwa mukuru w'u Bubiligi. Ibitero vyahitanye abantu 35 harimwo abanyamerika 4. Itangazo ryo mu biro by'abashikiriza manza b'igihugu rimenyesha ko umuntu agira 4 yatawe mu mvuto yarekuwe ku munsi w'Imana. Abantu bagirijwe kugira uruhara mu mugwi w'iterabwoba ni Yasin A, Mohamed B na Abubakar O. Nta bindi birengaho vyashikirijwe, kandi abashikiriza manza ntibatangaje nimba abo bantu bikekwa baragize uruhara mu bitero vyihaye inkumbi vyo mu ndwi iheze. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama yifatanije mu mubaro ku telefone n'abavyeyi ba Justin na Stephanie Schultz, abanyamerika bari babiri bari bubakanye bapfuye mu bitero vyo mu ndwi iheze mu gisagara ca Brussels ku muhinga mawejo kw'Imana. Ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa Amerika bwaremeje urupfu rwabo banyamerika babiri, yamara ubwo bushikiranganji ntibwavuze amazina y'abandi banyamerika babiri bishwe mu bitero vy'i Brussels. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Urunani ruyobowe n'igihugu cya Arabia Saudite rugwanya abagwanya ubutegetsi b'abashirite mu gihugu cya Yemen rwatangaje uno munsi ku wa mbere ko rwarekuye abanyayemen 109 bari bapfunzwe. Urwo runani rwakavye abo banyororo n'abanyasaudiya abanya Arabia Saudite 9 bari bapfungiwe muri Yemen. Ndabirengaho itangazo ry'urunani ruyobowe na Arabia Saudite ryatanze ku aho banya Saudiya bari bapfungiwe canke kugende bari bapfunzwe. Yamara urwo runani rwatangaje ko abanya Yemen bari bapfungiwe hafi y'urubibe na Arabia Saudite. Abagwanya ubutegetsi b'abahuti b'abashit bafashe umugwa mukuru wa Yemen Sana mu kwezi kw'icenda mu mwaka w'2014. Mu kwezi kwa gatatu mu mwaka uheze bakaba bateye baja mu gisagara cha Aden mu bumanuko bw'igihugu mu gitero catumye Perezida Abdu Rabu Mansur Hadi ahungira mu gihugu cha Arabia Saudite. Abategetsi ba Arabia Saudite bishuye mu gushiraho urunani rwagize ibitero vy'indege z'ingwano ku bahuti. Mu nyuma yaho ingwano yabaye hagati y'inteko zigwanira ku butaka zishigikiye Perezida Hadi n'abagwanya ubutegetsi bwa Yemen yarabaye. Ingwano muri Yemen imaze guhitana abantu barenga 600. Fidel Castro yashikirije ubutegetsi uwo bavukana Raul Castro muri Cuba yarerekanye ko abandanya kudadaza ku migenderanire itera imera neza hagati ya Cuba na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Fidel Castro afise imyaka 89 muri iki gihe yashikirije ubutegetsi uwo bavukana Raul Castro mu mwaka w'2008 nti yabonetse mu rugendo rw'imisi itatu perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama yagize mu ndwi iheze muri Cuba. Rugendo rwa mbere umu perezida wa Amerika ari mu mabanga yiwe yagize muri Cuba mu kiringo kiri hafi y'imyaka 90. Mu rugendo rwiwe muri Cuba, perezida Obama yatangaje irangira ry'umwuka mubi hagati ya Amerika na Cuba. Yamara mu vyo Fidel Castro yanditse mu kinyamakuru ca Leta uno munsi wa mbere yasubiye kwibutsa kahise ka Cuba kuva ku ntwaro ya gikoloni y'igihugu ca Espagne n'igitero cananiwe cari gishigikiwe na Amerika cari kigenewe kumukura ku butegetsi mu mwaka w'1961. Cuba na Amerika vyasubiye kugurura ama ambasade yavyo i Washington ni Havana, naho Amerika ikibandanya kugumizaho ibihano yafatiye Cuba mu vy'ubudandaji. President Obama yaroroheje imigenderanire mu vyereke butunzi hagati y'ivyo bihugu bibiri. Yamara Fidel Castro avuga ko Cuba itazoheba kahise kayo n'uburenganzira bwayo. Umuyobozi w'ibiro bijejwe iperereza vya Leta Zunze Ubumwe za Amerika John Brennan yaragendeye igihugu c'Uburusiya mu ntango z'ukwezi kwa gatatu. Ivyo vyatangajwe uno munsi wa mbere. Amakuru yerekeye urugendo rwiwe ku mugwa mukuru w'Uburusiya yashizwe ubwa mbere habona n'umuvugizi w'ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bw'Uburusiya uno munsi wa mbere. Mu nyuma yaho ayo makuru yemejwe n'ibiro bijejwe iperereza vya Amerika CIA. Yamenyesheje ku rugendo umutegetsi wo muri ivyo biro yamenyesheje ku rugendo rwa John Brennan atasana urufitaniye n'ingingo y'abategetsi b'Uburusiya yo gutangura gukura inteko zayo mu gihugu ca Siriya. Ingingo yatangajwe na President Vladimir Putin ku itariki 14 z'ukwezi kwa gatatu. Amakuru atangazwa avuga ku rugendo rwa Brennan mu Burusiya mu ntango z'uku kwezi rwari rugenewe kubahiriza amasezerano y'agahengwe muri Siriya. Brennan yongeye gusubira kumenyesha ko Amerika ibandanya gushigikira inyishu iciye mu biganiro muri Siriya hamwe n'uko President Assad ategerezwa kuva ku butegetsi kugira byorohereze ishyirwaho ry'ubuyobozi bwubahiriza ibyiyumviro by'abanyagihugu. Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC programu y'ibiganiro byacu tubibashikiriza iminsi yose kuri radio inshuti ya bose yumvikanira kuri FM 88 n'ibice bitatu no ku Ijwi ry'Amerika kuri FM 104 n'ibice bitatu i Kigali. Mu Burundi twumvikanira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2. Mushobora kandi no kudukurikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu no kuri we akaburungu radio yacu VOA akaburungu com. Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC amakuru yo mu karere tuyahera mu Rwanda. Kuri wa mbere Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yafunguye ku mugaragaro ihinguriro ryiyungurura amazi ryubatswe mu karere ka Nyarugenge muri Nzove ya kabiri. Ihinguriro ryitezwe ko rizokongereza metero cube 225,000 ku mazi arasanzwe akoreshwa mu gisagara cya Kigali ku munsi. Ibindi kuri inkuru twumvirize umumenyesha makuru wacu Asumta Kaboyi.
Nkuko byasobanuwe na Minisitiri w'Ibikorwa Remezo James Musoni, umujyi wa Kigali ukenera buri munsi amazi angana na metero kibe 110,000. Umujyi wa Kigali usanzwe ubona amazi angana na metero kibe 165,000. Ni ukuvuga ko metero kibe 225,000 byiyongereye mu mujyi wa Kigali bizatuma abaturage bo mu mujyi wa Kigali babona amazi angana na metero kibe 190,000 ku munsi. Umujyi wa Kigali uzajya ubona amazi ku kigero cya 80%. Kuva uruganda rw'amazi rwa Nzove ya kabiri rwatangira gukora, abaturiye umujyi wa Kigali cyane cyane mu duce twari dusanzwe tutabona amazi batangiye kwiruhutsa. Uyu mubyatuye mu murenge wa Nyakabanda mu mujyi wa Kigali
twagakoraga kilometero 2 tujya gushaka amazi, naho tuyavomye ijerekani tukayigura 200. Isuku murabyumva nta harangwaga yari nke cyane. Abana bakiga nabi bakereye ishuri bagiye gushaka amazi, n'ababyeyi babo bagatakaza igihe bari gukoreramo mu mirimo ibabyarira inyungu.
Uru ruganda rwa Nzove ya kabiri rutunganya amazi ava mu mugezi wa Nyabarongo. Afungura uru ruganda ku mugaragaro, Perezida Kagame yavuze ko uru ruganda ruzakemura ibibazo byinshi byaterwaga no kutagira amazi meza mu mujyi wa Kigali. Ari nawe yahereye asaba abaturage gukomeza gufata neza ibikorwa remezo baba bagejejweho kugira ngo inyungu zizavamo zikomeze kwiyongera zigere no ku bandi banyarwanda badafite amazi meza.
Noneho n'igiciro cy'uko cy'amazi ubwacyo azajya tugeraho kigabanuse, no kuvuga ngo tuzayakoresha neza ku bwinshi, twishyure noneho tubone n'ukuntu ibivuyemo twashobora no kubishora mu gutanga amazi ahandi ataragera.
Ikibazo cy'amazi cyavuzwe inshuro zitari nke mu mujyi wa Kigali, kugeza aho ikiguzi cy'ijerekani imwe kigera ku mafaranga 500. Ibi byatumaga abaturage bamwe bakoresha amazi y'ibihuroho. Nubwo iki kibazo kivugwa ko kigiye kuba amateka mu mujyi wa Kigali, abaturiye icyaro cyane cyane mu ntara y'Iburasirazuba bo baracyarira yo kwarika, bavuga ko bavoma amazi basangira n'amatungo.
Hano hitwa Mukavavu, ahangaha niho tuvomera.
Ubu se ko mbona aya mazi ari ibintu by'ibizi nk'igishanga n'inzarwe n'udusimba n'iki, aya mazi murayavoma mukayakoresha?
Turayatekesha, kubera ko iyo ibiryo byahiye amazi aba yahiye nta mikorobe ziba zikirimo.
Ubu hari abayanywa adatetse?
Hari abayanywa n'abana baza kuyavoma bakinywera. Imyanda ishobora kuba irimo, ariko Imana igenda iturinda, kubera ko Imana niyitubeshejeho twebwe
ababyeyi. Nyine urumva nta suku tuba dufite iyo kugirira abana, natwe nyine ntabwo twoga.
Ikibazo cy'amazi cyo kirakomeye, saba kugira ngo ujye kuruza.
Murayanywa?
Turayanywa. Nawe se utayanywe wanywa iki ko nta kare tugifite?
Uru ruganda rwuzuye rutwaye miliyoni zisaga 7 z'amadolari, ni ukuvuga amafaranga y'u Rwanda asaga miliyari 5 na miliyoni 460 yose yatanzwe na Leta y'u Rwanda. Leta y'u Rwanda kandi irateganya ko mu ntangiriro z'umwaka utaha wa 2017 umujyi wa Kigali uzaba ubona amazi 100%. Uru ruganda rwubatswe ku bufatanye na kompanyi y'Abanyamerika yitwa Garican International, ubwo rwamurikaga ku mugaragaro hari n'uhagarariye Amerika mu Rwanda. Perezida Paul Kagame yashimiye iyi kompanyi kuko yihutishije iyubakwa ry'uru ruganda. Ubusanzwe uruganda nk'uru rwuzuraga nyuma y'imyaka nk'ibiri, ariko iyi kompanyi bivugwa ko yarwujuje mu mwaka umwe gusa. Abahagarariye kompanyi bavuze ko bagiye gushyira icyicaro cyabo mu Rwanda, bakazajya babasha gushakisha imirimo muri aka karere ka Afurika y'Iburasirazuba. Mu Rwanda hose ku munsi haboneka metero kibe 140, umujyi wa Kigali ukihariye metero kibe 190, izisigaye zigasaranganwa hirya no hino mu gihugu. Mu mwaka wa 2018 birateganywa ko ikibazo cy'amazi kizaba cyabonewe igisubizo, kuko hateganywa kuboneka metero kibe zigera ku 240. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi, cyangwa se utekereza iki ku bumuntu?
Ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi?
Kurikira ikiganiro ejo mu mashuri. Ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu Rwanda, rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye.
Tujye inama,
bityo duhuze ibitekerezo.
Twigire kuri ejo hashize,
twubake ejo hazaza. Ikiganiro ejo mu mashuri mugitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ufatanyije na Benevolencia, hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi.
Iki kiganiro mukigezweho ku nkunga ya ambasade ya Suède mu Rwanda, binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu Rwanda, RPEP.
Ikiganiro ejo mu mashuri muratangira kucyumva muri uku kwezi kwa gatatu, buri wa kane na buri wa gatandatu.
Ni ku isaha ya 12 n'igice za mu gitondo kuri Radio Ijwi rya Amerika 104.3 FM.
Nimuze dukumira amakimbirane, twimakaze amahoro.
Ikiganiro ejo mu mashuri
ni cyanjye,
ni cyawe,
ni cyacu.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu Burundi, mu ihoro ryo mu Ruyogi hazindutse akaguma, abanyororo bari buriye ku mpome batera amabuye mu ibarabara bahita bituma ibarabara rihuza Ruyigi na Cankuzo ridahita ikiringo cy'amasaha 3. Umumenyesha makuru wacu Fidele Antoine Sabimana aradushikiriza ibindi kuri inkuru.
Ugo ruhagarara mu ihoro rikuru ryo mu Ruyigi rwatanguye saa 11 zo mu gatondo rurangira isaha 3 zo ku musase. Abanyaruru bari batoye amabati y'ibohero bagara ku mpome zine zubatse iryo bohero. Icyo bakora, batera amabuye mu ibarabara ry'ikaburimbo ija mu ntara ya Cankuzo. Bamwe mu bahita ntibatahuye aho bakura amabuye bariko barakoresha. Bamwe mu banyororo bavuga ko babomora utwumba tumwe bakabona ayo mabuye, ahandi naho baba barabitse ayasagutse mu gihe bariko barasanura inyubako z'iryo bohero. nta muntu numwe yarengana kuko amabuye ariyo yanyurana agwa mu ibarabara ayandi bayatera bayaganisha muri komisariya y'igipolisi iri nyuma y'ijyobohero ibintu vyageze aho bikomera abasirikare baza gufasha abapolisi kugira ngo ntihagira abikika mu kiza ngo batoroke abanyororo bavuga ko bamara igihe kinini bataburanye ivyo bigatuma bataronka ikigongwe mu gihe umukuru w'igihugu atanze ikigongwe c'agateganyo kuko ico kigongwe gihabwa abamaze gucibwa imanza abatari bake mu bamara igihe kinini bataburanywe n'abafungwa bakuwe mu ntara ya Cankuzo kugira abacamanza bave mu Cankuzo baze kuburanisha abo banyororo bari mu Ruyigi bibasaba gahamba ako gahamba nako nikaboneka hatabonetse abagira neza bakorera mu gisata cy'agateganyo muntu n'abanyororo nka Prodeash ya Peter Karaveri Mboni ikindi abanyororo bidogera catumye bazinduka mu migumuko nuko bamaze amezi abiri arenga bafungura ibifungwa bitagira amavuta ntibigire n'umunyu abo banyororo basavye ko procureure wa parike yo mu Cankuzo Renoir Sindayigaya yoza gasigura igituma bataza kubaburanisha uno nawe ntiyatevye kuza ahamagawe na buramatari w'intara ya Ruyigi Hassan Abdalla procureure Sindayigaya yabwiye abanyororo ko parike ifite ikibazo c'ibitoro vyo kuyunguruza abanyororo bamusamira heju n'ijwi rirenga bati ivyo bisobanuro vyawo ntibifashe kuko iyo hageze ko muzana abantu kubafungira ino mu Ruyigi ibitoro ntivyigera bibura ubu rero hageze kutuburanisha n'ibitoro bibura kubijanye n'ibura ry'amavuta n'umunyu Eric Merusenga rongo ibohero rikuru rya Ruyigi yavuze ko ikibazo higeze hejuru kandi amavuta n'umunyu agiye kuboneka vuba procureure wa Cankuzo Sindayigara yona yabwiye imbohe zavuye mu Cankuzo kubushikiranganje bw'ubutungane bwemeye gutanga uburyo bwo kuzana abacamanza n'abashikiriza amanza bo mu Cankuzo bazoburanisha abanyororo mu kiringo c'indwi zibiri abo banyororo bashimizwe ingingo zibiri ariko basaba ko imvugo yojana n'ingiro atari uko imigumu kizosubira yaduke nkuko babikoze uno munsi iryobohero ryo mu Ruyigi ricubakwa baritegekaniriza kwakira abafungwa amajana atatu ariko kugeza kwa gatanu w'indwi iheze byarimo abanyororo amajana indwi na mirongo ibiri n'umunani muri abo majana atatu na mirongo itandatu n'abataraburana kugira imanza zicike ku munsi wa gatanu kubw' ikigongo cy'umukuru w'igihugu hararekuwe vy'agateganya abanyororo ijana na mirongo itanu n'indwi abo bose barekuwe n'abaciriwe imanza imbere y'itariki mirongo itatu n'imwe ukwezi kwa cumi na kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu mu Ruyigi Fidel Antoine Nsabimana Ijwi rya Amerika
Murisanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa kumi.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC. Kwindi nkuru yerekeye Burundi, leta ya Burundi isaba abepiskopi katolika kwitonda mu majambo bashikiriza canke amatangazo basohora. Umuvugizi wa leta asigura ko kenshi na kenshi batavuga rumwe na leta baca bishimikiza amajambo y'abasenyeri b'abakatolika bakavuga ngo barabashigikiye abatavuga rumwe na leta bo bayisaba gutahura abepiskopi katolika kuko ngo ari abantu bazi ubwenge badashobora kunuma mu gihe babona ko ibintu bishobora kuyangara mu buzima bw'igihugu bwose. Nivyo mumenyesha makuru wacu eroje buri kaneza dushikiriza.
Mu kiganiro abavugizi b'inzego zitandukanye za leta baherutse kugirira mu ntara ya Muramvya, umuvugizi wa leta abajijwe ku migenderanire iri hagati y'ishengero rya Ekleziya Katolika na leta y'u Burundi yishuye ko iyo migenderanire ari myiza cyane, ariko Philippe Nzobonariba asanzwe na wene ari mu bakirisu badasiba misa hari icyo yahanuye abepiskopi Katolika.
Uriya bungere b'Ekleziya Katolika huko bitwa bungere nabo banatwigishije umugani w'umubivyi. Umubivyi yaragiye ayoba imbuto zimwe zigwa mu mahwa, izindi kwibarabara mu makumabuye, izindi mu nzi. Iyo basohoye itangazo rigenda rikagwa mu matwi arimwe amahwa, batabungere bacu bavuze ngo nukuri turanse kuzobabaja kuko ntazogira umuntu agupfumatisha udufaranga abakugize umujangura amajwi yawe urareka wahunda ari hariya yaguye mu gutwi kutumva yuko atantu matakeneye kubumva n'umurongo n'umwe yikeneye kubumva naje sinyeneye kubumva mugaba gacyarima ngo yatubwiye ngo agacuririma gusinda umuja babungere bacu turi kumwe ngo amakanga turi kumwe amakungu turi kumwe ngo nabo bama turi kumwe n'imbyino bagenda baravyina ku ma televiziyo ku murango ntibabigira mu ijoro bagumutse muri amakartie za Mutakura za Musaga za Nyakabiga abo bungere bacu baritonda kuko baragiye abakirisu benshi bishobotse naho cyayo mwaciye muze murasigurira abo babumvise nabi
naho umuvugizi wa leta atabitobora neza ibyashikiriza bifatira ku majambo yashikirijwe na bamwe mu bungere bishengero rya Katolika bari berekanye aho bahagaze ku bijanye n'ikiringo cha gatatu cy'umukuru w'igihugu imbere y'amatora y'ibihumbi 2015 akarorero na kumwe episkopi mukuru wa diocese ya Gitega Simon Ntamwana
mu butware cyane cyane mu butware bwo hejuru mategeko aratubwira yuko ibihe tangabari bibiri byonyene no kuri uwo yakoze neza mbere uwo nyene yakoze neza yoheza akareka kugira ngo icyo cyiza yakoze kigwe mbere n'abandi kibandanwe n'abandi ari nacyo gituma ayo mategeko avuga yuko mu Burundi umukuru w'igihugu yoheza agatorwa kabiri kwari ibyo rero simbone igituma tubivuza kwinduru simbone igituma tubivuza kwinduru ni kabiri
ishengero katolika rero ntigarukiriza ku matangazo gusa n'amajambo ashikirizwa imbere y'amatora byaratanze inyigisho z'ukubahana hagati y'abadasanga ivyiyumviro ryongera ritunganya ingendo z'amahoro akarorero nakurugendo rwagiriwe ku musozi wa Gikungu ahari kirimba citiri umuvyeyi Bikira Maria mu buraruko bw'umugwa mukuru Bujumbura
kwahereye ku rugendo gutwereka Imana twiyoboro twacu kugira ngo turabe byiza iduhezagire twagize akigoro gatoyi ngo twerekane ko twifuza kuja mu matora turemye ku mutima hanyuma duheze twubake uburundi bwacu mu mahoro no mu mutekano.
Leon Sengenda Kumana umukuru wa Nadia Desai Kibiri akaba yarigeze no kurongora inama nshinga amateka y'u Burundi arafise icasaba leta gutahura kuvyerekeye ishengero katolika.
Ishengero katolika rifise uruhara runini mu bibazo mu gutorera umuti ibibazo by'u Burundi na cyane cyane mu bibazo bijanye n'imibano y'abantu. Imibano ihagaze kubuzi ibaze gusubiza hamwe abantu kubaka imitima y'abantu. Cyakabiri novuga nuko ishengero katolika ari ishengero ririmo abantu b'incabwenge babona kure babona ibiba n'icyo bishobora gushikako barabona yuko ibyo bintu babibona bakabihora ntibabivuge bitoshikira abantu hanyi babo bizoshikira igihugu cyose mbere n'abandi bantu ugasanga abantu baricanye nk'uko twamye twicana ugasanga mbere abahunga basumbije n'abaharubu ugasanga inzego z'igihugu ntizubiye gukora ugasanga igihugu kigiye mu ngorane z'ubukene kigiye mu ngorane z'ugwango zo kudashobora gutunganiriza abanyagihugu mu bijyanye n'ubuzi mu bijyanye no kwikenura rero urumva ari abantu bihebeye Imana ntakunda bora mwe n'ibyo byose bigiye gushikira igihugu n'abanyagihugu ngo babihore.
Gushika ubu ishengero katolika niryo rifise abanywanyi benshi mu Burundi mu bisata bitandukanye bya leta imigwi y'igihugu harimo n'ukunywanisha abarundi no gusubiza hamwe abaserukira katolika barimo mu bijanye n'imigambi y'iterambere ha mu mashuri mato mato nayisumbuye imigambi iteza imbere abanyagihugu. Ishengero katolika riza imbere yayandi madini n'amashengero mu biganiro bitandukanye byatumye Burundi bushika ku nzira yo guhagarika intambara byari byatanguye mu kinyegero n'ibyabandanye je kumugaragaro gushika hasinywa amasezerano ya Arusha. Ishengero katolika ryabigizemmo uruhare rudasanzwe. Eloge uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika.
Kera bavugaga ko umugore wambaye ipantaro akurira inzu ari inkunguzi ariko ubu ngubu turira amazu
kingiramo urya mundi tutahora tuvuga rumwe baratutuka ko turi muri leta yahora dutuka ko turi mu kwaha kwa leta ubu nawe akaba ari mu mugongo urumva uri mu kwaha ari uri mu mugongo bumye ku muntu umwe bategerezwa konga ibere rimwe.
Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
kuri telefone kandi dufite Eugenie. Eugenie uraho neza?
Ndakumbe.
Nuko hari kibazo ufitiye umunyamategeko?
Nashaka.
Yego.
Ndashaka mundu uri kuri
2020. Hano turi kuri Radio Ijwi rya Amerika. Turi gukora ibiganiro ntabwo dushobora gutanga amafaranga ntabwo ari cyo dushinzwe.
Eh.
Eh.
Namwe bwa muri he?
Ku Ijwi rya Amerika.
Icyo nsaba nuko byibuze mwavuganira abagabo kuko abagabo ni mutabavuganira bamwe muzajyamo basanga mu buriri barahezemo bazira imihini y'abagore.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye ntuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mukanya gato turasozera ibiganiro byacu byo kuri isaha amari imbere yaho. Reka dusubire tubibutse ingingo nkuru nkuru z'amakuru yo hirya no hino twabashikirije. Umushikiranganji wa mbere w'igihugu cya Pakistan Nawaz Sharif yiyemeje kongereza ibikorwa byo kurwanya iterabwoba inyuma y'ibitero by'amabombe by'abiyahuzi vyihaye inkumbi ku munsi w'Imana mu gisagara ca Lahore mu buseruko bw'igihugu. Ico gitero cahiga abakristu abandi 72 harimo abana bagera kuri 30 barishwe, abandi 300 barakomereka mu gitero cagizwe mu kibanza cari gikoraniyemwo abantu benshi. Nawaz Sharif yiyemeje kuzimanganya abo bantu bagira iterabwoba akabamenyesha ko badacika inkokora kubera ivyo bitero. Benshi mu bapfuye n'abakomeretse n'abakristu bari muri ico kibanza aho bariko bahimbaza Pasika. Abashikiriza amanza b'igihugu c'Ububirigi Bruxelles batangaje no musiko wa mbere ko bagirije abantu batatu kuba bagize uruhara mu mugwi w'iterabwoba. Abo bantu bahagaritswe inyuma y'ibitero vy'amabombe vyo mu ndwi iheze ku mugwa mukuru w'Ububirigi. Ibitero vyahitanye abantu 35 harimwo Abanyamerika 4. Itangazo ryo mu biro by'ubushikiriza amanza bw'igihugu rimenyesha ko umuntu agira 4 yatawe mu mvuto yarekuwe ku munsi w'Imana. Urunani ruyobowe n'igihugu cya Arabia Saudite rugwanya abagwanya ubutegetsi b'abashiite mu gihugu cya Yemen rwatangaje uno musi wa mbere ko rwarekuye abanya Yemen 109 bari bapfunzwe. Urwo runani rwakavye abo banyororo n'abanya Arabia Saudite 9 bari bapfungiwe muri Yemen. Ntabirengaho itangazo ry'urunani ruyobowe na Arabia Saudite ryatanze kwaho abo banya Arabia Saudite bari bapfungiwe canke ukugene bari bapfunzwe. Ibarugo runani rwatangaje ko abanya Yemen bari bapfungiwe hafi y'urubibe na Arabia Saudite. Abagwanya ubutegetsi b'abahuti b'abashiite bafashe umugwa mukuru wa Yemen Sana mu kwezi kw'icenda mu mwaka w'2014. Mu kwezi kwa gatatu mu mwaka uheze bakaba bateye baja mu gisagara cya Aden mu bumanuko bw'igihugu mu gitero catumye Perezida Abdu Rabu Mansur Hadi ahungira muri Arabia Saudite. Fidel Castro yashikije ubutegetsi ubabavukana Raul Castro muri Cuba yerekanye ko abandanya kudadaza ku migenderanire itera imbere neza hagati ya Cuba na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Fidel Castro afise imyaka 89 muri iki gihe ntiyabonetse mu rugendo rw'iminsi 3 Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama yagize mu ndwi iheze muri Cuba. Urugendo rwa mbere mu Perezida wa Amerika ari mu mabanga yiwe yagize muri Cuba mu giringo kiri hafi y'imyaka 90. Umuyobozi w'ibiro bijejwe iperereza vya Leta Zunze Ubumwe za Amerika John Brennan yaragendeye igihugu c'u Burusiya mu ntango z'ukwezi kwa gatatu. Ivyo vyatangajwe uno munsi kuwa mbere. Nshuti mwese mwakurikiranye ibiganiro twari tubafitiye kuri isaha aha niho bigarukiye. Mwari kumwe na Ange Fidel Niyongabo kuri mikro uwashize hamwe agafata amajwi agashira hamwe ibiganiro twabashikirije Arifatu Alimas Kalala. Mugire umugoroba mwiza mwese tubatumira no kubandanya mukurikirana ibiganiro vyacu kuri Radio Ijwi rya Amerika.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.